muruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka wa 2023. Mwakoze kwita bisango gikiganiro cyanyu karahara mu ruganda ntibacura. Ikiganiro cy'uno munsi gishimikiye kucaha cyo gushurashuza abanyeshuri gisa n'icarandagatse mu gihugu cyose, ababikora kandi ntibahanwe. Mbega none ni igiki gituma abarezi aribo muri ino myaka bafatiye ya mbere mu kugoba izo baragiye? Nizihe ingaruka zabyo? Inyishu yobiyihe kugira ishure risubizwe icubahiro cyaryo? Nizo ngaruka zirindwe? Inyishu z'ibyo bibazo ni muri kino kiganiro cy'urunani rw'ibimenyeshamakuru RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba gateka kawe n'imboneshakure Renaissance. Tukaba twegereye abaranye agateka kazina muntu, ababyeyi hamwe n'abahinga mu by'indero. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza Kaze. Ubushurashuzi rwaruka rw'abigeme mu mashuri yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri, mbere bikaba no mu mashuri atwagwa n'abihebe y'Imana. Mu bakora ayo maroregwa harimwo bamwe mu barezi n'abayobozi b'amashuri, kenshi bakabandanya bidegembya bakingiwe ikibaba na bamwe mu bajejwe intwaro n'ubutungane na cane cane n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu gutangura kino kiganiro tugaruke ku biherutse kuba muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Umwigeme yahatswe gushurashuzwa n'umuyobozi w'ishure yigako niwe yahavuye afungwa, ariko umukuru w'igihugu akaba aherutse gutunga urutoke ubutungane bwo mu Kirundo imbere yuko umushikiranganje w'ubutungane aha igihano abacamanza bashashe mu rubanza rw'iyo dosiye. Ni nkuru tubaza Karine Dusabe.
Dushobora kwerekana iryo bara ribera mu mashure dukoresheje uburorero bubiri bwa hafi. Twafatira akarorero ku munyeshuri wo mu gisata c'indimi mu mwaka wa nyuma, Christian Ndayishimiye, yiga ku ishure rikuru rya komine Mugendo muri komine ya Ntega intara ya Kirundo. Uwo mwigeme akaba yamaze igihe yamaronka ubutumwa kuri telefone bw'umuyobozi w'iryo shure Oscar Nemeyimana amusaba ko baryamana. Umukobwa ntiyishuye kuri ubwo butumwa, niko gutangura kugigwa ko iterabwoba n'uyo muyobozi, niko gucafata ingingo yo gushengeza uwo muyobozi imbere y'umuyobozi w'indero muri komine ya Ntega hamwe no kwa musitanteri. Ariko ibyo byose ntaco byafashije kugira umutekano w'uyo mwana wubahirizwe. Icatangaje benshi, uyo mwana yahavuye yagirizwa na sentare kumena amabanga y'akazi yitwariwe n'uyo muyobozi yashaka kumusambanya. Yamaze iminsi mu ibohero rya Kirundo imbere yuko arekugwa kwa 16 mu kakaro 2023. Umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe akaba yaratangaye ingene uyo mwana ariko aragirizwa icaha nk'ico.
Oya gamwe mumbanire uwo mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo ngo amenye amabanga aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagasaba ngo uwo mwana ni wari mu ikosa abacamanza ariko ntibonere ubuye nta kinyoma kirimo. Umurezi asambanya umwana mugasumbwa ngo umwana bari we asambana ivyo bintu birabaho.
Umushikiranganje w'ubutungane we asa n'ufata minenego ibyabaye, avuga ko abacamanza ba sentare nkuru ya Kirundo basamaye mu gufata ingingo nk'iyo.
Ibyo twabonye byo nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamaze muri bo barasamaye ntibahana hana ibyumviro bikwiye. Rero twabahaye impanuro yuko atangingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara, ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane n'ibigoye. Kandi turizigiye yuko impanuro twabahaye bazozikorera ko nka nkama.
abacamanza batatu bari muri ugo rubanza bakaba bose bahavuye bafatirwa ibihano byo guhagarikwa mu kazi amezi atandatu. Oscar Nemeyimana we muri iki gihe yobanyegejwe na bamwe mu bategetsi b'umugambwe CNDD-FDD mu Kirundo mu kurindira ko ibyo kumukurikirana bihera. Akarorero kagira kabiri ni ifungwa ry'urongoye imwe mu masendika y'abarimu igitega afunzwe azira kuba yashize ahaboni ingene patiri Laurent Ntakirutimana umuyobozi wa lycée technique Christo Roy asambanye abigemeye kuri iryo shure. Naho nyene amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu ntiyahengeshanyije kwiyamiriza ingene ubutungane ataco buriko burakora eka mbere n'ingene umugambwe CNDD-FDD wivanga muri iyo dossier kugira uwo mupatiri ntakomwa komwe. Ayo mashirahamwe agasaba ubutungane gukora akazi kabwo bugataba baruye umukenyezi yariko arita ku rutare kugira abana babigeme bagumana gateka n'ubuntu. Emilienne Sibomana akaba yaciriwe na sentare nkuru ya Gitega imyaka 5 yo gufungwa n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi miliyoni 5 yagirizwa kuba yarararaje patiri Laurent Ntakirutimana. Abaharanira gateka kazi na muntu bakababazwa n'uko atamatohoza yigeze aba kugira umupatiri yere canke yagigwe n'icaco cyo gusambanya abana bo kuri Christo Roy.
Urakoze Karine Dusabe abaharanira agateka kazi na muntu baranegura inyifato y'inzego zitandukanye zitari kuzikingira abana b'igihugu. Umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano arerekana abafise uruhara bose guhera ku butegetsi bukuru bw'igihugu gushika ku munyagihugu muto.
Uno munsi mwimba wakorewe inabi ari wahanwa bizobinda gute? Nibaza rero yuko ubu igikwiye gukorwa ahubwo ari ugufasha abo bantu. Birababaje kubona n'amashirahamwe yarajejwe guharanira agateka k'abana uno munsi ataca avuga kuri ayo mabi yose yirigwa arava. Umengo nayo nyene yaratebukiko iyo ngwano yo kugwanya ayo mabi si ngwano gusa y'igihugu ariko n'ingwano y'abanyagihugu n'ingwano y'uwo muntu wese yiyumvira yuko agateka k'umwana gategerezwa kubahirizwa agateka k'umunyeshuri gategerezwa kubahirizwa. Tukabandanya rero dutera akamu igihugu dutera akamu cane cane abayobozi b'ayo mashuri ko bibuka yuko igihe cose abo bana bari mu mashuri aribo bategerezwa kubakingira aribo bategerezwa kubanza gufata umutekano w'abo banyeshuri mu minwe yabo. Birababaje kumva yuko no munsi umurezi kera yari wo wa wundi asonera umwana yigisha umwana yuko ategerezwa kuba umuntu akamwereka inzira nziza uno munsi aribo bari kubarunona abo bana uno munsi aribo basa nk'uko bonona akabyoza k'abana kandi bari kuri iryo shuri kugira ngo by'ukuri bategure akazoza kabo keza. Rero n'ikibazo novuga gitegerezwa kurabwa na bose rimwe na rimwe n'abayobozi bagahanurana ikibaye ahaca nk'hariya n'ubundi akakivuga akambwira mugenzi we ati ahubwo nyabona nyabona icyo kintu reka tucamire kuko gikora ku banyeshuri twebwe dufise uruhara kuri bo ngo kubakingira. Ikindi naco ni ugutera kama ababyeyi. Ababyeyi bategerezwa guhagurukira rimwe kugira ngo nabo nyine bagwanye ayo mabi ariko arakorerwa abana babo. Uno munsi amabi akorerwe umwe ashobora gukorerwa uwundi ni urunani rero rw'ababyeyi bategerezwa kugira ngo biyamirize ayo mabi yose ashika agashikira abana babo yonona ubuzima bw'abana babo.
Ababyeyi babivuga ku iki? Urunani rw'ibimenyeshamakuru rwaravuganye na bamwe bamwe.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Ababyeyi baganiriye n'urunani rw'ibimenyeshamakuru RPA Inzamba n'imbonesha kuri Renaissance barababazwa n'iyo nyifato y'ibitera soni ryoza umwuga ukwigisha no kurera mu gihugu. Basaba abanyeshure kudoma kurutoke kuba bakorera ku kabi ubutungane nabwo bugahana abagiriwe n'icaha kuko ataho bataniye n'abicanye mu bandi bakurikire.
Aho umuvyeyi fakara umuvyeyi aja kushaka gusambanya umwana wiwe ko barya abana dufata yuko barya abayobozi n'abavyeyi babo n'abigisha n'abavyeyi babo kandi niko biri. None rero je numva ico umuntu yonavyita yararenze uvuge n'umuntu yovyibaza ni icaha ngira ngo kimwe kitanafise n'urugero ngira ngo acohanwako. Je ico nosaba nuko abayobozi babigisha bagaruka mu mutima rundo umutima rubyeyi kugira ngo abana bashe kuyumvamo iraho abo bana bazoroka icyo bagiye kuronka ari bo bwabumenyi hanyuma impanuro notanga cyane cyane kuri leta n'abajejwe kubura ubutungane ibifubitangashi bareke kuraba icyo umuntu ari bareke kuraba ubugambwa mvamo bareke kuraba ngo uyu ni patiri cyangwa ngo uyu ngo ni umupasitori cyangwa ngo uyu ngo ni umuntu ngo w'icyubahiro sinzi ubwandi baca ngo wigize ibyatsi gikutse ngo bamuyoza amase ubutumwa niyo bakurikirane bubahane cyane narumvise yuko ikibazo cya Ndayishimiye Fistera cyahagurukiwe cyane ku buryo bavuga ko hariho n'abantu baba bafunzwe ariko ikibazo cyane ni iki cy'umuyobozi w'ishure rya Kristo wa Igitega aho akidegebye ahubwo wagerageje gutabariza abo bana agashyira ahabona babi yago bagukore kujya wigeme cyangwa abo bigeme ari bapfunzwe ibyo ntikibare umukuru w'igihugu nahaguruke izo ngeso ziri wayo mashure
mu bisanzwe abigisha abarezi kiretse ko bajijwe gutanga ubumenyi baca bahingukira bakaja no mu kibanza cy'ababyeyi umwanya wose abarigwa baba bari mu ishuri kuva kera narindi twakuze tubona abigisha ari abantu bijunja n'ijambo n'icyubahiro aho baba none ubu ibyari magera byarageruye ariko simfatire ukivunga n'ubu abigisha b'ibanga baracariho mu gihugu abo rero tugendera ibanga ryo kurera nibahaguruke badume ku rutoke ibyo bitabanga badatinya kugoba izo baragiye kandi babikore batarinze kuraba ko wakoze iryo shano basangiye ubwoko canke umugambi kujya umufashoni yakora kuri Yise Kriste wa Igitega naho muri uwo mwanya ariko arazira ibyo yashikirije atabariza abanyeshuri byubera akarorero abigisha bagitsimbataye ku ibanga ryo kurera abarongoye amashirahamwe yo gukingira agateka k'abana arakwiye gushyira inguvu hamwe agafasha abo bana baba bahohotewe bakabarundirira abashingwa manzi umwigisha yataye ibanga agashingizwa agahanwa mbere akirukanwa no mu kazi bishobotse akaronka n'ibindi bihano nko kwerekanwa mu ishingiro ry'abantu akakwa mbere n'uburenganzira bundi nko gutora uko abarundi bakunze kuca umugani bati mwaro wibwe niwe yiruka birababaje kubona nk'umukirundo umunyeshuri Kristera ari watotezwa mu gihe hari guhanwa umuyobozi ni Meyimana Oscar yamushurashuje reka n'Igitega ababira ababona ibintu n'ibindi yagira bati mu by'ukuri ujya mwigisha niko yabaye uwubahuka ujya n'abandi bagona rya jambo dore ariko abanyeshuri icyo twubahanura ni uko abigisha bose boba bafise bobona ko bafise ko umugambi wo kubashurashuza boza barabashengeza abigisha nabo cyo kimwe n'abarongozi b'amashuri wewe ukagusuka ubutabanga bwakora ibyo bajejwe byo gutanga ubumenyi ibyo gushashuza navyo abana bakavavanwa navyo hanyuma ubu butungane nabwo icyo twobwabwira nuko bwoza bwakora akazi bujejwe bugahana bo bose bagiwe n'ikibi cyo kugusambanya abana mu mashuri atakurabira nkunzi atakuvuga ngo naka ava mu mugambo uri ku butegetsi
mbega none abahinga mu by'indero bo babisigura gute uyu n'umwanya w'umutumire wa kino kiganiro
karahara mu ruganda
umutumire Jean Gabin Ntibutse umuhinga mu by'indero psikopedagogue mu rurimi rw'igifaransa atangura asigura ikibanza ishure rifise mu gihugu n'imigenderanire yategerezwa kuba hagati y'abarezi n'abaregwa imigenderanire yubakiye ku cizere nk'uko abisigura
ishure mu bisanzwe naho umwana agenda kugira aronke ubumenyi aronkera indero runtu aronkera ubumenyi bumufasha gutegura kazoza kiwe Muna jamu makeno vikako ishuri mu bisanzwe ni ahantu ababyeyi barungika abana kandi babarungika bizigiye ko bagiye gufatwa neza bagiye kwaronkera karusho katuma bategura kazoza kabo ubumva ibyo bibaye nkumva yuko ari ibintu novuga ko ari imvuna mugongo ibintu biteye agahinda bibabaje kuko ahantu umwana arimo n'umwanya munini turetse mu muryango ahandi hakurikira ni ku ishuri n'ahantu rero yategerezwa kuronka inyigisho zituma akura amerewe neza umwana gakura yumva yuko arahantu ashigikiwe arahantu yizigiwe yizigira abarezi abarezi nabo bakaba abantu bamufasha abigisha bakamufasha kuronka ubwo bumenyi arabandi barezi biyokipije by'indero nabo bakaba abantu baba mu micungararo y'abana kugira babafashe mu byo abana basanzwe bakeneye byose kugira ngo bige neza kandi bakore batunganiwe mu mutima bafise no guhamira kwiga abarwa n'abarezi imigenderanire hagati yabo yategerezwa kuba cyane cyane ari imigenderanire novuga ko ifatiye kukwizigirana umwana yuko yizigira abarezi abarezi nabo bakizigira umwana bakagira bati uyu mwana arashobora kwiga akamenya agashika mu bigero agashika imbere natwe responsabilite yacu nuko ibyo dukora ku munsi yose duteza kugira tuti mbega turakoze ibishoboka byose kugira umwana yige yumva atunganiwe mu mutima aje mu ishuri akabaje kwiga ko afite amahoro mu mutima akumva yuko afite ingorane afite abantu yo kwitura kandi bashobora kumwumviriza arako abarezi bafitiye icyizere bashobora no kumwumviriza mu mwiherero kandi bakabwira irimo bakiye ku mutima iyo rero habaye ivyo vy'amahabi amahabi sexuel ni kuvuga yuko bakwizigirana guca butakara na cyane cyane ko iyo habaye abisexuel nuvuga ko habaye hose na abi de pouvoir ni kuvuga ko umurezi asanzwe afise ubushobozi igihe gukimuha ababyeyi barungika abana babo bagira bati wewe turaguhaye abana nuvuga rero hajya iyo muntu agize nk'ibyo bintu kandi abahe mu kigihugu cyamurihije akajya kwiga amashuri kugira ngo umwigishe abahe mu kiyababyeyi agahemukira niyo community shuri ntabahemukiye umwana gusa nawe nyine abahemukiye kuko nabafite umuryango avamwo aba yataye ubuntu
kubwo umuhinga Jean Gabin Ntibutse iyo nyifato ifite n'isano n'ibihe igihugu kirimwo imyaka myinshi kimaze mu ndyane yononye inyifato y'abanyagihugu imico n'imigenzo birahatosekarira hagezaho umenga atakizira kikibaho ingaruka zavyo navyo uretse ku mwana nyene gukoregwa ako kabi n'igihugu muri rusangi biragikorako
igihugu cacu kimaze imyaka itari mike kiri mu ngorane hanyuma cyane cyane hakaba no gutwituka kw'imico kera n'ukuri abantu babarezi ndibuka kuva muri primaire muri secondaire wasanga abarezi twaba dufise ari abantu ubona ko bafise icubahiro icyo bakubwiye wumva ko gifise akamaro gifise akanovera k'indero kuko nako ari abantu wumva ko ukwiye gusonera biyubahirije nabo nyene ibyo rero byo muri iki gihe ikituka ry'imico kubera ingorane cyo gucaca cyagiye kiracamwo urumva ko ari ibintu bibabaje mugabo bikaba bifatiye ibintu byinshi ibyo bintu byinshi navyo navuga iyo hajya mu gihugu ibintu bimaze kononekara igisata cy'indero kikononekara bigira ingaruka nyinshi cyane rwose kuri kazoza k'igihugu hajya nibavuga mu kironde ngo ziza guhona zihera mu ruhongore abarundi ntibabeshe no kuvuga yuko ibitubona ibyo ubona biri hejuru kubona umuntu akageze nk'ayo mabisexuel ni ikintu gito hari ibindi biri hasi tutabona mugabo ari byo biva ku inkomoko nk'ibyo rero bijyanye no gutaha akaranga ibintu by'uko imico itituka biva hasi buhoro buhoro hanyuma abantu bakabireka bikaguma bibandanye ugasanga bigiye nko kubaho bisanzwe kw'abantu ariko mu myaka yahera byari ibintu novuga ko byari marginal ibintu byari biba ahantu hake cyane rwose niyo bibaye umuntu yaragayika ku buryo atatwereka ngo ace mu bantu ingaruka ni nyinshi cyane rwose bibandanije humva novuga yuko ari yasheke ya sosiyete yose n'igihugu cyose kiba kitashoboye kurera abana bacu humva n'ibintu biba biteye isoni mugabo cyane cyane ku mwana umwana ashobora kutabandanya ishuri agahera ishuri kuko ntatunganiwe mu mutima agiye mu ishuri biragora ko yiga urumva ahetse ishuri ubuzima bwiwe ishuri rirafite akamaro ko gutegura kazoza k'abana b'igihugu riragira ingaruka mbi ku byo umwana yozaniye igihugu umwana atize hajya n'agahombo kanini turetse no ku babyeyi no mu gihugu cyose biracagura ingaruka mbi ku magara y'umwana sante mentale amagara yo mu mutwe arashaka kugira indwara zo mu mutwe ugasanga n'ibintu bishaka kugira ingaruka nyinshi ku buzima bwiwe
ikibazo gikora ku gihugu muri rusangi ngo gikenera inyishu ziraba abanyagihugu bose uwo muhinga mu by'indero avuga nk'ishingo ry'amategeko akinga ku kabi mu mashure agahana n'abagakora waranakenewe ibisata byofasha abana baba bakorewe ico caha kugira ngo bifashe kugabanya ingaruka mbi zacu mu buzima bwabo.
Ni kibazo kiraba sosiyete yose. Kiraba abatwara igihugu. Kiraba abatwara igisata cindero. Kiraba abayobozi b'amashuri. Kiraba abigisha. Kiraba abavyeyi. Ko normal mu bisanzwe ku mashuri usanga hariho ikintu usanga ibyo bita conseil d'établissement. Ni ukuvuga nk'urwego rutwara ishuri. Ateza kwigirwa ibyo bintu. Abavyeyi abigisha abayobozi b'amashuri bakaja hamwe bakaraba ibintu byokorwa ku mashuri kugira ngo ibintu bihinduke. Mugabo akora ikintu kiba ahantu henshi, nuvuga ko ubushinganganzi bw'indero buteza kuraba ibintu byokorwa kugira ngo mu mashuri yose y'igihugu habe impinduka. Bishobotse mbere hakaba n'amategeko, kuko mu bihugu bitembera hari amategeko. Amategeko ajanye no kwigisha no kugwanya gukingira ibyo bijanye na bisexuel. Yaba ari ibintu gihe byabaye ku ishuri rimwe, aho ku ishuri rimwe umuntu agacagira ati ku ishuri ubu nyene hateza kuba ibintu biteza guhinduka kuri iryo shuri, kubusha itegeko ku ishuri, ibyo gusansibiriza abigisha abanyeshuri abantu bose bari ku ishuri kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Mugabo urumva yuko mu Burundi akiba ari kibazo kimaze gufata izindi ntumbero ikwira hose mu gihugu. Ivyo rero urumva bica bisaba ibintu bishigwaho mu gihugu cyose, no vyita muri France les actions musclées mu gihugu cyose.
Ni naha duce dusozerera ikiganiro Karahara mu Ruganda ntibacura co muri kuno kwezi kwa mukakaro umwaka w'2023. Nkuko mwabyumvise, akabi ko gushurashuza abanyeshure bikozwe n'abarezi babo gafise ingaruka nyinshi cyane zikora no ku gihugu muri rusangi. Igubirirana gico caha rikaba rigaragaza ko mu gihugu ibintu bitifashe neza, igihugu kiba cananiwe gukingira abana bacu. Uruhara rero kubw'abatumire nkuko mwabyumvise n'ubwo umurundi wese kugira abana b'u Burundi kazoza kejo k'igihugu bakingigwe bakure badahungabanijwe. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi bakoze bagenzanje bo mu radio Inzamba n'imbonesha kuri Renaissance wafashije gutegura kino kiganiro. Kuri micro bari kumwe na Ines Gakiza na Hubuta. Ikiganiro Karahara mu Ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA Inzamba na Radio Television Renaissance. Karahara mu Ruganda nibacura.